Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aho ni Kigali ikarongi turi kuri 93 n'ibice itatu n'ibice bitatu muri Uganda, mukatwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze makuru kuri no mugoro bambwiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu. Ku nshuro ya mbere kuva Congo yakwitwa Congo, yaronse umushikiranganji wa mbere w'umugore ni Madame Judith Suminwa Tuluka.
Natwe twizera yo mu bikogwa bye hazavamo ibintu bigaragara byo abagabo bananiwe, wenda umugore azabishobora ko ngenda ndabyizeye.
Uyu ni Madame Angelique Barameni Bizi, atwara ishyirahamwe ryitwa Dynamique des Femmes Leaders pour le Développement de la République Démocratique du Congo. Ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch ryasohoye urukurikirane rw'inyandiko zigaruka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ni nyuma y'imyaka 30 iyo Jenoside ibaye. Basiru Diomaye Faye yarahiye nka perezida wa gatanu wa Senegal ku myaka 44 agiye muri ayo mabanga avuye mu munyororo. Ukraine yarashe uruganda rwa petrole rugira gatatu mu bunini mu Burusiya. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase musangwe ikaze nshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu reka tuyahere ku mugabane wa Afrika. Muri Sudani y'Epfo, aho umurwi w'urwaruka muri ico gihugu wateye wongera urasa abantu 12. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.
Muri ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi w'Imana, abasore bateye ikigwati ca Ajwara mu gacimbiri ka Pibor Pochala. Abraham Kelang, umushikiranganji ajejwe amakuru mu ntara ya Pibor, yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ko abantu 12 bishwe, abandi 10 barakomereka. Yavuze kandi ko benshi mu bishwe bari abantu bageze mu zabukuru, kandi ko hari n'ibitungwa byibwe. Komiseri w'imfata kibanza w'agacimbiri ka Pibor yabwiye ibinyamakuru ko abagize icyo gitero bava mu bwoko bw'abamorle, kandi ko bikekwa ko aribo banyuruje abana 10 muri abo 15 bo mu bwoko bw'aba Anywak, irengero ryabo ritazwi. Intambara ya gisivile yabaye hagati y'umwaka wa 2013 n'uwa 2018 muri icyo gihugu yarahitanye abantu 100,000. Naho imigwi ikomeye yagwana icyo gihe ubu yashize ibigwanisho hasi, intambara hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho irabandanya. Abaharanira agateka ka muntu bavuga ko ubwicanyi bwiyongereye muri iki gihe bufise isano n'amatora yimirije yo kuhitiramwo abategetsi bashasha mu mugambi wo gukura igihugu mu ntwaro fanta kibanza.
Oriane tuvanaho muri Sudani y'Epfo dushikane muri Afrika y'Epfo, aho ubutungane bwatangaje ko bwiteguriye guta muri yompi umukuru w'inama nshingamateka yagirizwa ibiturire.
Mu ndwi iheze niho Mapisa Nkankula yasaba vyihutirwa ko ingingo yo kumuhagarika yofutwa. Yamara umucamanza wa sentare nkuru yo mu buraruko bw'intara ya Gauteng mu gisagara ca Pretoria yateye ivyatsi vyasabwe na Mapisa Nkankula. Mapisa Nkankula ari mu bategetsi bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi African National Congress ANC, yagirizwa ruswa yariye igihe yari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi. Ubushikiriza manza bumwagiriza kuba yarariye igiturire inshuro 11 kingana n'amadolari y'amanyamerika 135,000. Ivyo vyabaye hagati y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016 n'ukwindwi k'umwaka wa 2019. Ibiro vy'ubushikiriza manza bivuga kandi ko yasavye iyindi ruswa y'105,000 vy'amadolari y'amanyamerika, ariko akaba atashoboye kuyaronka. Abashingamateka batavuga rumwe na leta basaba ko atanga imihoho akava mu mwanya w'umukuru w'inama nshingamateka kubera ivyo vyaha yagirizwa.
Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize ku yindi migabane. Mu vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine, Ukraine yarashe ku ruganda runyungururirwamo petrole rwa gatatu mu bunini mu Burusiya. Urwo ruganda ruri kure y'imipaka y'ibihugu vyose. Thomas Kamirindi.
Uru ruganda rwitwa Teneco ruyungurura utugunguru ibihumbi 340 ku munsi ruri mu ntara ya Tatarstan mu burengerazuba bw'u Burusiya muri kilometero 1300 uvuye ku mipaka busangiye na Ukraine. Rwahise rushya ariko abarwanya imiriro barujimije vuba vuba bitarenze iminota 20. Abayobozi barwo bavuga ko rutangiritse cyane ku buryo abakozi bakomeje akazi kabo nta kibazo, ariko mu nzego z'ubutegetsi bw'ibanze bavuga ko abantu 13 bakomeretse. N'ubwa mbere Ukraine irashe kure cyane imbere mu Burusiya kuva buyigabyeho intambara mu kwa kabiri 2022, aho yari yararashe kugeza ubu kure ni nko muri kilometero 1000 mu mujyi wa Saint Petersburg no mu nkengero zawo ni mu burengerazuba bw'u Burusiya. Ukraine imaze iminsi itangiye kwibanda ku nganda ziyungurura peteroli mu Burusiya, igihugu cya kabiri kigurisha peteroli nyinshi ku isi. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza gisobanura ko byibura 14% by'izo nganda zimaze kwangirika kubera ibitero bya za drone za Ukraine. Ukraine ivuga ko ari uburenganzira bwayo bwo kwivuna Uburusiya, nabwo nk'uko Ukraine ibyemeza bumaze kuyirasaho drone 4,630 muri iyi myaka ibiri intambara imaze.
Thomas Kamirindira ni isaba kanama ka ONU kajeje umutekano kwihutira gukora inama ku gitero yemeza ko Israel yagavye kuri konsula yo muri ambasade yayo iri Damasi muri Siriya.
Indege z'intambara zarashe iyi konsira ejo kuwa mbere zahitanye abantu 14 barimo abasirikare bakuru 7 ba Irani, nabo barimo abajenerali 2 b'abajyanama b'ingabo za Siriya. Ibitangazamakuru bitandukanye byemeza ko aba bajenerali ari Reza Saidi wayoboye umutwe w'abasirikare b'intarumikwa kabuhariwe Al-Quds muri Libani na Siriya kugera mu 2016 n'umwungirije Mohamed Hadi Hariyahimi. Mu bapfuye harimo kandi na Hussein Youssef, umusirikare mukuru w'umutwe wa Hezbollah yashinzwe kandi itunzwe na Irani muri Libani. Inyubakwa ya konsila y'amagorofa 5 nayo yarasenyaguritse. Irani yahise ibirega Isirayeli ivuga ko izihorera by'intangarugero. Irasaba kandi inama yihutirwa y'inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi kugira ngo irege Isirayeli ku mugaragaro. Iyi nama ishobora guterana kuri uyu wa kabiri mu masaha y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Isirayeli nk'uko bisanzwe yanze kugira icyo ibitangazaho kugeza ubu. Naho umuvugizi wa Perezidansi y'u Burusiya Dmitri Peskov yabwiye abanyamakuru ko ari igitero cy'imbona nkubone kuri Irani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yatangaje ko nta ruhare na gato ibifitemo.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ishamwe mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasohoye uruhererekanye rw'inyandiko zo mu bubikira nyandiko ryawo zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994. Iryo shyirahamwe tubibutse kuri ifisi icicaro ngaha New York muri Amerika. Ibindi kuri no nkuru na umumenyesha makuru Temistocle Mutijima.
Umuryango Human Rights Watch uravuga ko izo nyandiko zigaragaza mu buryo bubabaje ukuntu abafatanya bikorwa mpuzamahanga bakomeye banze kwemera ubwicanyi bw'abantu barenga igice cya miliyoni bakanga no kugira icyo bakora ngo babuhagarike. Uyu muryango uravuga ko umubare munini w'abagize uruhare muri jenoside barimo n'abari abategetsi bakuru muri guverinoma yariho na bakizigenza abandi mu bwicanyi ubu bagejejwe imbere y'ubutabera. Ukavuga ko hari imanza zibarirwa muri mirongo z'abakekwaho uruhare muri jenoside zaburanishijwe cyangwa se zirimo kuburanishwa mu nkiko z'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi hagendewe ku ihame ry'uko uburyozwacyaha butagira imbibi. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko muri iyi myaka ya vuba hari benshi mu bakekwaho kuba bari ku isonga mu itegurwa rya jenoside byatangajwe ko bapfuye. Mu rundi rubanza naho umwe mu bakekwaho kuba mu bayiteguye akaba yaratangajwe nk'udafite ubushobozi mu by'ubuzima bwo kuba yaburanishwa. Kubw'uyu muryango ibyo biragaragaza ko gukomeza gushaka ubutabera ari ikintu cyihutirwa cyane na nyuma y'imyaka 30 jenoside ibaye. avuga ku nzira y'ubutabera nyuma ya genocide. Madamu Tirana Hassan, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Human Rights Watch, yagize ati:
Genocide yabaye mu Rwanda iracyari kizinga ku mutima nama n'imitekerereze rusange yacu, kandi n'ubu hashize imyaka 30 hari amasomo yavanwa mu bikorwa cyangwa ukwirengagiza by'abategetsi b'isi ku marorerwa arimo kuba. Birakenewe cyane kwihutisha ubutabera kugira ngo abacurabwenge ba genocide basigaye baryozwe ibyo bakoze amazi atararenga inkombe.
Ku itariki ya 6/4 1994, indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda na mugenzi we w'u Burundi Sipiriyani Ntaryamira yarasiwe mu kirere cy'umurwa mukuru Kigali. Iyo sanganya yabaye imbarutso y'ubwicanyi bushingiye ku moko bwamaze amezi 3 hirya no hino mu Rwanda bwakozwe ku rwego rutari bwigere rubaho. Umuryango Human Rights Watch ukomeza uvuga ko intagondwa z'abanyapolitiki n'abasirikare z'abahutu zayobuye ubwicanyi bwahitanye ababarirwa muri 3/4 by'abatutsi bo mu Rwanda, aho abantu barenga 1/2 miliyoni bahasize ubuzima. Benshi mu bahutu bagerageje guhisha cyangwa kurinda abatutsi, cyo kimwe n'abatari bashyigikiye genocide. Uyu muryango uvuga ko nabo bishwe. Uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko hagati mu kwezi kwa 7/1994 umutwe w'inyeshyamba w'umuryango wa RPF wari wiganjemo abatutsi wari ufite ibirindiro mu gihugu cya Uganda wigaruriye igihugu maze uhagarika genocide. Ni nyuma y'intambara wari warashoje ku butegetsi bwariho kuva mu kwezi kwa 10/1990. Human Rights Watch ivuga ko abarwanyi bizi nyeshyamba bishi 1000 by'abaturage b'abasivili biganjemo abahutu, nubwo urwego ubwo bwicanyi bwariho rutari ruhanye n'urwo genocide yariho. Umuryango Human Rights Watch kandi uvuga ko wanditse mu buryo burambuye kuri genocide no kubyaha byakozwe na RPF mu 1994. Aha wumvikanisha ko madamu nyakwigendera Alison DeForge, umunyamerika kazi wamaze hafi imyaka 2 ari umujyanama mukuru mu ishami ryawo rishinzwe Afurika, yasohoye igitabo Live None to Tell the Story kivuga mu buryo budashidikanywaho kuri genocide yabaye mu Rwanda, ndetse akandika ku kwirengagiza ibyabaga no kunanirwa kugira icyo ubikoraho k'umuryango mpuzamahanga. Uyu muryango uvuga ko mu bihe bisatira ukwezi kwa 4/1994, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yaba imbere mu Rwanda niyo ku ruhando mpuzamahanga, abadiplomate, abakozi ba Loni n'abandi bose bakomeje kuburira ko genocide yarimo gutegurwa. Nyamara guverinoma z'ibihugu ndetse n'imiryango ihuza ibihugu irimo Loni n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bananiwe kugira icyo bakora ngo babuze ko genocide iba nk'uko yagenze. Human Rights Watch ivuga ko umutwe w'ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro wari mu Rwanda wacyuye benshi mu basirikare bawo ubwo ubwicanyi bwari burimbanyije bagasiga abasivili b'abanyarwanda nta kivurira. Uyu muryango uvuga ko nyuma y'imyaka 30 inyandiko zo mu bushyinguro bwawo ugiye gusohora arizo kuva mu kwa 3/1993 kugeza mu kwa 12/1994. Ukavuga ko izi nyandiko n'uruhererekane rw'ibikorwa byabaye muri icyo gihe zigaragaza umuhate w'ubuvugizi bwagutse uwo n'imiryango bakoranaga bakoze burangajwe imbere na nyakwigendera Alison DeForge bwa mbere mu kugerageza gukumira, hanyuma no mu kugerageza guhagarika ubwicanyi. Gusa Human Rights Watch iravuga ko urwo ruhererekane rudasobanuye ko ari icyegeranyo cyuzuye cy'ibikorwa byose byakozwe n'imiryango ya sosiyete sivili n'abandi mu 1993 no mu 1994. Uyu muryango mpuzamahanga uvuga ko guhagarika abategetsi n'abicanyi mu Rwanda byajyaga gusaba ingufu za gisirikare, ariko ko iyo bikorwa hakiri kare ubwicanyi bugitangira byajyaga gusaba ingufu nkeya. Ukavuga ko umurava n'umwete mpuzamahanga byihuse byajyaga rwose guhosha genocide no kubuza bumwe mu bwicanyi ndengakamere bwaje kuba hanyuma. Inyandiko zawo uyu muryango uvuga ko zerekana uburyo abategetsi mpuzamahanga ibyo batabyanze gusa, ahubwo banamaze ibyumweru byinshi banga gukoresha ububasha bwabo bwa politiki ngo batambamire ububasha n'ukwemerwa kwa guverinoma yakoraga genocide. Human Rights Watch itangaza ko inyandiko zinyuranye zirimo amatangazo n'amabaruwa zigaragaza ko abategetsi mpuzamahanga bananze ko guverinoma yarimo kurimbura abaturage bayo itagomba guhabwa inkunga mpuzamahanga, kandi ko ntacyo bakoze ngo bacecekeshe ibiganiro byo ku maradiyo byahamagariraga abanyarwanda kwica abandi. Human Rights Watch ikavuga ko izo ngamba zoroheje ubwazo iyo ziza gufatwa zajyaga gucogoza ingufu z'abategetsi bari bashyigikiye ubwicanyi, zikanatera umwete abanyarwanda wo kuba bakwifata ntibakurikire ubukangurambaga bubashishikariza kurimbura abandi. Human Rights Watch ivuga ko mu mezi n'imyaka byakurikiye genocide imvugo never again ntibizongera ukundi yahindutse intero ndetse bamwe mu bategetsi bo ku isi bemera uruhare rwabo bamwe banasabira imbabazi kuba barananiwe kugira icyo bakora ngo bahagarike genocide uko kwishinja haba ku bategetsi ku giti cyabo no ku muryango mpuzamahanga muri rusange kuba barananiwe guhagarika genocide Human Rights Watch ivuga ko kuva ubwo byahindutse kimwe mu bintu bigenga imyitwarire ya nyinshi muri za guverinoma muri politiki y'ububanyi n'amahanga yazo ku Rwanda uyu muryango uvuga ko kugezana n'ubu ibyo bikigira ingaruka ku myumvire mpuzamahanga no kuko amahanga abona ibibera mu Rwanda ndetse no mu karere cyane cyane ku bijyanye n'imyitwarire y'u Rwanda mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu kuva mu myaka 30 ishize genocide ibaye no kuba rukomeza kwinjira kenshi ku butaka bwa Congo.
Harakoze Temistocle Mutijima. Inkuru ya Republika ya Demokarasi ya Kongo na nace kumasonga nk'itangura president w'ico gihugu Felix Tshisekedi yashize umushikiranganje wa mbere w'umugore ni ku nshuro ya mbere mu mateka y'ico gihugu bibaye abanyagihugu bamiteze ko vyinshi ku rusica leta zatwawe n'abagabo jimishukurane bakomera yabiduteguriye.
Madame Judith Suminwa Tuluka, ukomoka mu ntara ya Congo Central, ni ubaye umugore wa mbere muri Congo ugiye kuyobora guverinoma kuva Republika ya Demokarasi ya Congo yabona ubwigenge. Uyu aje asimbura bwana Jean-Michel Samaluko Ndekenge, wari ministre w'intebe mu myaka ibiri irangiza manda ya Perezida Felix Tshisekedi. Avugira kuri televiziyo y'igihugu RTNC mu ijoro ryo kuwa mbere, Madame Suminwa yagaragaje ko inshingano hawe zitoroshye mu gihugu nka Congo, aho ibice byayo byinshi byibaswe n'umutekano muke. Mu magambo magufi, Madame Suminwa yasezeranye abanyekongo kwa zakora ku nyungu za rubanda cyane yibanda ku mahoro n'ibyateza imbere sosiyete muri rusange. Uyu mukuru wa guverinoma mushya ategerejweho byinshi bitandukanye haba mu nzego za politiki ndetse no mu buzima busanzwe bw'abaturage mu ngeri zose. Ategerejweho gushyiraho guverinoma nshya azayobora igihe cyose azamara kuri uyu mwanya. Mu byo bamwe mu bo mu burasirazuba bw'igihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bamwitezeho ni ugukemura ikibazo cy'umutekano. Uyu ni bwana Bagisha Senga Innocent, umuturage wo mu mujyi wa Goma.
Twabishimiye cyane kuko bwa mbere kuva twavuga twumva ministre w'umugore muri no muri kino gihugu cyacu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antuka president ibintu yakoze twabishimiye kandi tuzi ko amajambere gagiye kuboneka. Duteganya ko ari umubyeyi kandi azakomeza kuba nk'umubyeyi azadufasha muri byinshi mu kino gihugu cyacu. Antuka nta n'ikibazo cyabonera igisubizo kandi nta byo twaturindiye. Batuteganya ko hagira amahinduka mu kino gihugu. Turabishimiye cyane, dushimira president wacu Felix Antoine Tshisekedi.
Amashyirahamwe atandukanye y'abagore mu ntara y'Kivu ya Ruguru nayo ntiyahwemye kwishimira kubona umugore ahawe umwanya wa ministre w'intebe bwa mbere mu mateka ya politiki y'igihugu. Uyu ni Madame Angelique Barameni Yibizi, umuyobozi w'ishyirahamwe Dynamique de Femmes Leader pour le Développement DFLD mu ntara y'Kivu ya Ruguru.
Twabyakiranye umunezero mwinshi cyane mu mitima yacu. Muri historia ya Republika Demokratike du Congo ntabwo kwa tekerezaga ko umugore yagira na umwanya wo kudesida wo gufata uburenganzira kugira ngo afate decision ku kintu furani muri Republika ya Congo. Turamwiringiye ko akoze fierté y'abadamu bose ba Congo en particulier abadamu ba Kivu.
Uyu yongeraho ko abagabo bataniwe guha abanyekongo ibyo bifuza ahubwo ko babuze ubushake bwo gukunda igihugu n'abagituye. Yizera ko Madame Tuluka azakora byinshi kandi byiza bitandukanye n'abamubanzirije kuri uyu mwanya.
Natwe twizera yo mu bikogwa bye azavamwe ibintu bigaragara ibyo abagabo bananiwe wende umugore azabishobora ko ngenda ndabyizeye. Sinabasha kuvuga ngo arananirwa, hari namuhereza umwanya, hari namuhereza kugira ngo mwitegereze neza mu mikorego ye ndebe aha arusiriza. Ibintu byatugoye mu guverinoma ya Samaluko Nde nuko atabashije gukora ibyo twita restauration ya autorité de l'état. Ntabwo igihugu twakibahereje cyuzuye, ubu ngubu kigiye mu maboko y'uyu mubyeyi Judith Suminwa kitacyuzuye kuko Nord Kivu muri parti ya este ce bwinshi n'uburere bwinshi buri mu maboko y'abateroriste ba M23.
Urubyiruko rwo mu ntara y'Kivu ya Ruguru rwo ruvuga ko bigikenewe cyane kurusha ibindi ari uko ministre w'intebe mushya yakwita ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Hodari Muhawe Darius n'umwe mu bayobozi b'urubyiruko mu ntara y'Kivu ya Ruguru.
Dukeneye gusa ruvuga ngo mu buyobozi bamuhaye cyangwa se mu buyobozi leta yacu cyangwa se president amuhaye amushikirije ko yakagombye gutekereza gatekereza muri administration ko intambara zino kandi nicyo kintu cyane cyane cyatangira avuga ku ntambara za Kivu ino iwa kuko urumva mu mwanya muke yafashe ari kuvuga ibyazakora yahisatekereza ko intambara dufite intambara icyo kintu kwanza nk'umugore ushoboye bahaye irame nani kuba ministre nje numva ko icyo kintu nakimushimira kuva yadutekereje
abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bo ntabwo bemeranya n'iki cyemezo cya president Tshisekedi cyo guhuya umugore umwanya ukomeye nk'uyu Katembo Bini Lukangala wo mwishyiramwe Ensemble pour la République bya bwana Moise Katumbi Chapwe umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi avuga ko nta gitangaje kirimo kubona ministre w'intebe yarasanzwe mu bantu ba hafi ba Tshisekedi
C'est une nomination qui reste historique au sein de notre pays. Depuis l'indépendance
kuba perezida yashyizeho umugore ni ikintu kizaguma mu mateka ya Kongo kuko nibwo bwa mbere bibaye muri iki gihugu ariko ntitwakwirengagiza ko ubuyobozi buriho butatowe n'abaturage abakongomani twese tuzi ko aya matora atanyuze mu mucyo habe na gato gushyiraho uriya mugore nka ministre w'intebe ni mu buryo bwo kwivanaho icyaha ndetse no kwereka amahanga yuko muri Kongo hari demokarasi nyamara ari ibintu bitabaho yewe no kwereka abantu bose ko abagore bashoboye kandi ari mu buryo bwo kwikuraho icyaha
rwose
Perezida Felix Tshisekedi ashyizeho ministre w'intebe mushya nyuma y'amezi anashize muri Kongo habayeho amatora rusange yamuhesheje insinzi yo kuyobora Kongo manda ya kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa mbere gushyize nibwo urukiko rw'ikirenga muri Kongo rwatangaje bidasubirwaho ko Perezida Tshisekedi yongeye gutsindira kuyobora Kongo manda ya kabiri uyu yatsindanye amajwi 73 n'ibice 47 kwijana yakurikiwe na bwana Moise Katumbi Chapwe umunyapolitike wari uhanganye nawe wabonye amajwi 18 n'ibice 32 kwijana Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
Tuce tuja mu Burundi aho kuronka uko vunjira amashiringi uva mu ntara z'igihugu jabuka muri Tanzania bisigaye bitoroshe kuvaho leta y'u Burundi urije abavunja ikubandanya akazi kabo inkuru ijwi rya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomego na Tiarive Ndeshimiye
Abadandaza bato bato b'abarundi baje kurangura mu gihugu cha Tanzania bajabuka bafise amashiringa asanzwe akoresha mu rico gihugu abavunja kesho wabasanga ku mupaka mu gisagara cha Rumonge ikabonga ku Mugina no kubindi byambo bajabukira baje Tanzania bisanzwe biri kuruzi maragarazi ariko kandi hari nabaje gupagasa i Tanzania batahukana amashiringi bagakenera kuyavunja mu marundi kugira ngo bashobore kwikenura iyo bashitse mu Burundi aho nyine ku Mugina wasanga abatanzania baje kunyunzoga za Primus canke Amusteri zisanzwe zibajyohera cane bakariha mu mashiringi abandi batanzania bo kumunanira bashorugwagwa bakagurirwa n'abarundi mu mafaranga y'amarundi canke amashiringi ku Mugina rero hahura ruja n'uruza rwatuma n'abahadandariza ubunywero n'akanyama bahungukira cane muri no misi washitse babavunjaye ntabubona nagwa ruja n'uruza rwaragabanutse cane abavunjayi barakora ariko barinyegeza kuko igipolisi kitabahagahengwe no gutanga inkuru ku maradiyo kuko umwe muri bo yahaye inkuru umumenyesha makuru yarafashwe arafungwa mbere baramwaka amashiringi agera kuri miliyoni 6 ariko mu nyuma yarafunguwe abandi bavunjayi barahungiye kumunanira i Tanzania kubera ikibazo c'amashiringi nyene isoko yaho bita kwa Buhinja ikibago yavuye yimukira hakujya ya maragarazi mu Kirerema kandi yahora yinjiriza amatagisi komine ya Kibago kuvunja rero amashiringi kugira ngo ujabuke kurangura Tanzania biba mu kinyegero bamwe mu bakenera kuvunja basigura ko amashiringi yace yazimba munama buramatari w'intara ya Makamba Tantine Nshuti n'amagara yagirishije abadandaza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri guheze baramenyesheje ko ubukene bw'amashiringi butaborohereza mu bikorwa byabo nibyo baba baje bava i Tanzania bafise amashiringi
kuko kuzana amashiringi ofuma wegurura umugi mu mufuko aho hantu banyakubahwa mudusabire baronka ahantu bakaba canke aho batanzania baje kutugendera canke baje kuremino baronke aho baronka ayo marundi kuko twebwe tugiye muri Tanzania dufise amarundi na mahoro ngashe nta muntu agukorako rero winjenga mu gihugu cacu nikibatsa
Umwe mu bakunda kujabuka kurangura ikasuru muri Tanzania yagize ati abavunja ikubiruka ko biratuma ishiringi zizimba urabona bamaze kubiruka ko aca gutwara mu kanywa babo mugaherezi yo nyene mugabo batabiruka ko murumvikana ibeyi ukavunja kuguha kuri make ni nka kujya ko mu isoko uyu akuzimbye uja kuwundi yo badandaza make ariko mu gihe muba mubundabunda ntibiba bigishoboka ucugura uko baguciriye kuva rero abapolisi batanguye guhiga abavunjayi ishiringi ryavuye ku 179 rija ku 188 ni ukuvuga ko ubwa kare byagusaba amarundi 179 kugira ngo uronke amashiringi 100 ubaho bigeze utegerezwa gutanga amarundi 188 kugira ngo uronke amashiringi 100 ayo bakayaharura bisunze ukugenda idolari ivunjwa kuri ayo masoko yo mu Kinyegero kubwo umudandaza atashimye ko amazina yiwamenyekana ingingo yo kubuza abavunjayi kora kumugaragaro nacho yunguye abakora urudandazwa ndengambibe wagira ati abo bavunjayi bo bareka bagakora kumugaragaro ni naye ishiringi ritobandanya riduga niyo babandanya babiruka ko ishiringi rizoguma riduga bitume duheba kuja kurangura Tanzania kuko nibiciro bizoca biduga ku buryo umurundi atoba gishobora kugura ibirangurirwa Tanzania uko kutaronka amashiringi bituma abadandaza bateja kurangurira hanze y'igihugu
none karashize ngane aha mu Burundi ngo batukore gute tugende hanze gute kiritora takiri shiringi leo age muri yumvira ati none twebwe badanda zatutira tugenda hehe no tuma tugira tuba badanda zibonganye ataha ahanyina ndi tuba badanda zavuga turaba abacuze batubatu
Tantine nchuti na magara rongo inara ya makamba yibu kijaba danda za kore tayu Burundi yari kuye ababisho wola gushinga ibiro byo kuvunja amafaranga ya gaciro ariko hari by'ibanki nkuru isaba
tugizimana tukamuronka ngaha mu ntara ya makamba yobikora ari conforme n'ivyo basaba twebwe twonezerwa gose ahubwo rero ndabahamagarire hari ivyo twibaza yuko bidakunda mugabo dukoresheje urunani bishobora gukunda
kubwo abadandaza b'imakamba nibyoroshe kugurura inzu yo kuvunjirizamwe amafaranga y'agaciro ayi makamba canke ku mupaka ibanki nkuru isaba umutayo w'imiliyoni 500 hamwe n'ingwati y'izindi miliyoni 50 ucuvunja amadolari y'abanyamerika hamwe n'amafaranga y'abanyaburaya byosaba rero kujabutse Tanzania kurangura avunja amarundi mu madolari bakajabuka bashitse Tanzania bakavunjura ya madolari mu mashiringi bakabona kurangura kubadandaza bato bato batiyonzu yo kuvunjamwo amahera naco yotumarira kuko nayo tupfa twararose kuko leta yashinze ko amafaranga ava makungu ahabwa abantu bamwe bamwe abagiye kwivuza hanze abarungitswe hanze mu mirimo ya leta abarangura imiti ibitoro n'ibindi byankenerwa cyane mu gihugu
Reka dushimire Thierry ndayishimiye kuri iyo nkuru yarahejeje kudusomera ni inkuru y'ijwi rya Amerika ryateguye rice ku bakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi nabo nyine turabashimiye kuri ayo makuru baza baratubwira Mukanya rero turacatu sezerana ariko imbere yaho ngende ndababwiye ko Bassirou Diomaye Faye no musiko wa kabiri yarahiye mu mabanga ya president mushasha w'igihugu cha Senegal abaye umukuru w'igihugu agira gatanu mateka ya Senegal kandi niwe mukuru w'igihugu muto cyane mu myaka kurusha abandi baje imbere yiwe mu ijambo yashikirije igihe yarahira yemeye kugarukana umutekano no kuzana iterambere ry'ubutunzi mu gihugu yatangaje ko ivyavuye mu matora yabaye kwigenekerezo rya 2024 ry'ukwezi kwa gatatu guheze byerekanye ko abanyesenegali bipfuza cyane ko ibintu bihinduka mu gihugu mu birori byo kurahira uno munsi kwa kabiri yari kumwe n'abatambukanye biwe uko ari babiri ikindi rero gisha kuri uwo mukuru mushasha wa Senegal nuko yagiye muri ayo mabanga inyuma y'igihe gitonya gusa avuye mu gasho aho yari yarapfunzwe kumvo za politike ino nkuru muje ku rugaga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu mugiricho muyivuze ko turaza no kwigaruka ko makuru yacu ari imbere aho muza kumva amwe nabandi ico bagona kwimikwa giwe tugende tubibukije muri make yuko Ukraine yarashe kandi ruganda rwa petrole rugira gatatu mu bunini mu gihugu c'u Burusiya hanyuma mwavyumvise igani no kwisi muri mukareki ya binini muri antunga president wa Kongo Felix Tshisekedi yashize ko umushikiranganje wa mbere w'umugore ku nshuro ya mbere mateka yico gihugu nino nkuru murashobora kugira ico muyivuze ko kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu nuga duce dusozera makuru no mugoroba mwakoze kudutega abiri muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na ingenieur bari kumwe bakoze Diane na Hazuna mu studio ya gatano ndiko ndabashikiriza ano makuru ku izina rya bagenzi bacu twike banuye tubifuriza kugira ijoro giza mu banyu no mu vyanyu bandenye kuryoherwa n'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye mutwumvamwo aho muherereye hose ku isi mugira umugore mwiza nshuti bakunzi bacu. Thank you.